Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi. Amasaha y'Ibujumbura ni Kigali mu Rwanda saa 10 gushika saa 11. Uno munsi n'umunsi wa kabiri dushimika cyane cyane ku magara ibikorwa iterambere n'ibindi byinshi by'umukenyezi cyangwa umwigeme. Bamwe mu bakenyezi b'abarundikazi barijukiye ibikorwa byo guhingura ibintu bitandukanye bya nkenegwa mu buzima bwa misi yose. Tugiye kuganira na babiri muri bo, umwe ni Maria Ndinzemenshi, undi ni Inamahoro Jocelyn. Abo barundikazi bakaba bari mu bikorwa byo guhingura ibintu dukenera mu buzima bwa misi yose. Ni mu kiganiro muri Sanga Mukanya. Ikaze mwese. Tubibutse yuko mushobora kurungika nimero zanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook nkuko bisanzwe, kugira ngo tubahamagare mushikirize ibibazo n'ibyumviro muri ubwo buhinga bo bakenyezi bafise. Adresi yacu ni radio yacu VOA kuri Facebook. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga kwa kabiri tuganira n'abakenyezi, tukumva ibyumviro byabo n'amagara yabo n'ibindi byinshi bijanye n'iterambere ryabo. Turabahamagariye mwe mwese kugira ngo muterere ibibazo n'ibyumviro ku bikorwa barimwo, kumbure kubatera intege canke kubaha ibyumviro bitandukanye. Bamwe mu bakenyezi b'abarundikazi bakaba bijukiye ibikorwa byo guhingura ibintu bitandukanye bya nkenegwa mu buzima bwa misi yose nk'uko twabivuze. Umwe muri bo ni Maria Ndinzemenshi, umukenyezi w'umwirimizi muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega, ahingura ibitabizo akoresheje amazira ntoke. Ubundi ni Inamahoro Jocelyn, haba mu gihugu cy'u Rwanda, yuguruje uruganda ruhingura amasabuni. Niwe batumire mu kiganiro muri isanga muri aka kanya. Rero nkuko twabibamenyesheje, murashobora kurungika nimero zanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook kugira ngo mushikirize ibibazo, mushikirize ibyumviro. Adresi yacu aho mushobora kurungika izo nimero ni radio yacu VOA kuri Facebook. Turi kuri radio yacu VOA. Reka twakire abatumire bacu mu kiganiro muri isanga. Reka mpere kuri Maria Ndinzemenshi mu gihugu cy'u Burundi. Ikaze Maria kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ndabomba gusaba karikimbara nyinshi cyane maze amaradiyo.
Ego, mbanze nakire kumbure Madame Jocelyne nawe nyene Inamahoro mu Rwanda, ama tuganire. Madame Jocelyne Inamahoro, nawe tuguha ikaze mu kiganiro.
Murakoze cyane madame, mirewe neza.
Ego, turashima. Hama tugaruke mu Burundi rero. Maria Ndinzemenshi, nkuko twabivuze, n'umukenyezi w'umwirimizi muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega, ahingura ibitabizo akoresheje amazira ntoke. Maria, byagenze gute kugira ngo utangure uyu mugambi, uwiyumvire, ushire mu ngiro, byatanguye gute?
Murakoze cyane kumbereza kirado. Njyewe ubwa mbere hondo marindi rero mugambi wanjye w'ubuhinzi nafashe umwanya ukwiye wo kwiyumvira icyo nyunganira, hanyuma nzafata intumbero yo kubaka akaduro katugomba gahingura umwavu, kubaka ku buhinga gahingura umwavu w'ikirundi uva mu mwanda mu mice yose uko ari ibiri. Umwanda mukuru nkawuhinguramo umwavu nise tsinda inzara, anyuma umwanda mutoya nawo nkawuhinguramwo umwavunise byohora biciye mu buhinga bw'iyo nyubako y'iyo nyubako yako kazi ugahingura uwo mwavu.
Iyo uvuze uti wagize utwo tuzu twasugume mu buhinga butandukanye dukozwe gute, no kuvuga ko kumbure tudasa n'utuzu twasugumwe dusanzwe, waduteguye kugira ngo neza na neza uzurakira ayo mazira ntoke nyine ushobora kuyakoresha byihuse byoroshe.
Yewe no kuvuga ngo leta ubuhinga bwo kubaka inyubako, iyo nyubako rero ikubaka ku buhinga mwavu mukuru ujya ukwawo umutoya ukajya ukwawo. Hama rero umwavu uturuka ku mwanda mutoya iyo ibido yuzuye ndaheza nkaca ndayishyira ahantu nkayitarika, ndayitarika iminsi 30. Iminsi 30 rero ku munsi ugera 30 ndaheza nkaca ndayijyana ku hantu hari imishwarara y'izuba, ndaheza nkaraba neza ku bice bibiri bya bitatu bisa na jone. Igice kimwe na cyo cya bitatu kikaba gisa n'amazi y'umusarara. Icyo gihe rero nkamenya yuko ifumbire yanjye yamaze gutora umurongo isa imeze neza. Ifumbire nayo ituruka ku mwanda mukuru, iyo ikigega cyuzuye kanugara iminsi 90, ni ukuvuga amezi atatu. Amezi atatu rero aheze ndaheza nkaca ngenda nkugurura inyuma ahantu mba narashize bati zikwega imishwarara iva ku zuba, nkaca nugurura nkaca fata imifuko hanyuma nkimbura akujya nyene umuntu ariko arimbura nyene umwimbu uvuye mu ihinguriro y'ibyo yahinguye. Heza rero ndafata uwo mwavu harabaho ndawushyira nkarindira umunsi wo kuza guteragira ndawukoresha nkakujya dukoresha iyindi myavu. Ni ukuvuga wowo uwo mwavu icyo tandukaneho n'iyindi myavu ni uko wowo uwo mwavu ni intongerezwa hamwe mu guteza iyindi myavu turinda gufata tugakoresha ishwagara mu ntumbero ry'uko tukura umururazi mwisi. Uwo mwavu wowo uturuka ku mwanda mukuru urikwije, nta shwagara ikenewe, nta mase y'ikirunda akenewe, byose urakwije byose. Rero umuntu awushyira mu ibango, awushyize mu ibango ugatangura ugakora umururazi mu isi, hanyuma yagiye gukora umururazi mu isi uburyo asigaranye ibyangombwa bikwiye byo gutuma igiterwa gikura neza kigatanga umwimbu mwinshi mwiza kandi wakanobera. Icyo gihe rero jyewe no kuvuga iyo ntege uwo mwavu nta mase y'ikirunda akenegwa, nta yashwagara ikenegwa, ni umwavu wikwije ukwije byose uritunganije. No kuvuga bivanye n'ibiterwa imana ateye, ndaheza nko ku giterwa cy'ibigori, igiterwa cy'ibiraya, igiterwa cy'intore, ndaheza cyangwa imboga zose muri rusange. Icyo gihe ndaheza nkaca ntengera ikiterwa nk'ikigori gikwije amababi 8, nkaza gufumbiza iyi fumbire ituruka ku mwanda mutoya ariyo nise byohora. Ndaheza rero ngaca ngenda ngaharura mu gihe nabonye ku kigori gikwije amababi 8, ndaheza nkaca nca akobobo kava y'umurongo w'igiterwa uhera kiwugera. Hama ako kobobo ni ukuvuga mu majyakuzimu kangana na santimetero 5. Hama mpejeje ibyo mba natwaye ingero y'ifumbire, nkongera nkatwara ingero y'amazi, ni ukuvuga ndavanga ndafata bivanye n'umurima, ngafata igikoresho natwaye cyagutse ubwa mbere hoho mba nahejeje guca utokovo, hanyuma ndacafata cya gikoresho natwara fata ingero y'umufoyo nkayivanganya n'ingero y'amazi. Ariko mbere yaho iyo ndiko ntaratangura kuvanga mbanza gufata iyo bido irimo iyo fumbire ituruka ku mwanda mutoya nkayigegeza nkayizungagiza umwanya ungana n'iminota 30 kugira ngo cya gice cyo hejuru gisa n'amazi kinwane na bya bice bibiri bya bitatu bisa na jone. Icyo gihe ndaheza ngaca nteraniriza mu icyo kintu ndafata nkavarura umwanya kandi ungana n'iminota 3. Icyo gihe rero maze kudwanga Tafata kia gikombe chino sukita mirongo. Kia gikombe chino sukita mirongo. Kanda gifumbiza ama vango ane. Ayabari vigori. Kanyi nore. Kanyi mboga. Ige utegwa nyene gisandro gifumbiza. Tugereo hama zaguhera. Imisi. Ingana nyimisi. Hagati yumu nani na chumi. Uwo muri mawura azeo. Sangoro muri muhimbaye uwele jish. Nukuri nifumbire nziza chane. Gambere ho hirongereza kano vera kis kandi turakingirisi yacu gutoba gogo ego.
Wow, Maria je numva umengo wo kwigisha kaminuza none wo gusaba kuza kwigisha ibintu muri kaminuza ni wabikora ni ibintu bihanitse cyane.
Alo, ndumva muri ko murambaza watimbega wabyize hehe.
Ego,
nababwiye ko ndumurimye. Hano ndo mwari mnyerero, ndi maibitegwa mbu mbarugo, hali mani jitegwa chikawa. Hala waerero kwa senake mwari mawisangi, iza kujisha barimi, ibijanya nuwa mugambi. Nanyo ndi mwari kooperatibu ya wali mnyeri ikawa. Ama lero, yewe nange nakira, inyiji kumubandi, wala wanijana na merongi tanda senu manane. Kena koze, maze kumbu mugambu mimbaye, senake achinjana. Aharu muhinga yari yubatse iyo hinguriro ahantu mu gacumba cyavanye ni twagwa na amazi. Ama rero ndaraba ndacapa nongera ndazana ufotora rafotorera naheze nkahana amafoto n'ibicapa na cyase bikagira na cyenangura kubyumvisha uwo twubakanye ndabimwumvishije birambuka kwakira kuko ayo mahera yarumva ko ari menshi. Nakubatse hagati nakubatse ku bihumbi amajana ane na mirongo umunani n'indwi n'amafaranga amajana atanu. Ama rero icyo gihe uwo twubakanye byaramugoye kwakira nemera kugenda buke buke ndabimwumvisha. Agiye kubimwumvisha nawe araheza aravuga ati ibyo ukora wabisabiye bikore nibyahomba n'ubyihombe. Ama rero nacyo nangura kwegeranya ibikoresho bikenewe. Maze kubyegeranya na cye ntangura rero ndajya ku kizi nkoresheje urubaho nafashe urubaho nibwo nakoresha mu kubaka. Ama inyubako imaze kuzura na cye ntangura kuyikoresha icyo yagenewe.
Ego.
Ama rero imaze kuyikoresha icyo yagenewe ntangura kwegeranya ibyo iyo fumbire uko tuwegeranya nyene ituruka ku manda mukuru n'ituruka ku manda mutoya. Ama maze kuyishyiraho naciye ninyumvira kujya kuyipimisha nshanca muri zabo murongwe ndabisaba na senakira bifasha. Ama tucatura barambwira ko bashobora kuyinjanira muri zabo gisozi. Aho kwari kugira ngo ndabe ko mwiyo fumbire imigera y'ingwara iba yapfuye nongere ndabe ko ibyunyunyu biriyo kugira ngo sinaze nkoresha ikirenga rugero kugitegwa. Rero ibyo bimaze kubikora nacye ntangura kuyikoresha mu ndimero zanjye. Ubu no kuri umwimbo n'amasese kara sinavuga emwe iyo fumbire n'igitangaza aho kuri are imwe kuri are imwe nahora nimbora ku bigori ibiro biri hagati ya mirongo itanu na mirongo irindwi na bitanu. Ubu nimbura hagati y'ibiro mirongo icyenda na bitanu n'ijana na mirongo ibiri. Aho mbere yo kwari akarusho kadasanzwe.
Nakarusho koko kuko turumva ko ubuhinga mwizi cyangwa ubuhinga muriko murakoresha ari ubuhinga buhanitse kandi benshi bakwiye kubumenya. Turaza kubagaruka ko kumbure twumve niba mushobora gufasha abandi nkuko twabivuze kugira ngo mubigishe ubu buhinga bwanyu. Reka mpindukire tuje mu Rwanda naho nyine aho Madame Jocelyne Namahoro nawe nyine yatanguye gukora amasabuni atangura kuyagurisha nawe nyine n'ubuhinga butoroshe twumve nawe nyine ngene byagenze. Mfasoni Namahoro mweho byagenze gute kugira ngo mutangure guhingura amasabuni? Benshi bibaza ko ari ibintu bikomeye cyane kumbure mugabo nk'iyo tubonye amasanamu y'ingene muri ko murabikora bikaboneka nk'umengo biroroshe mwabitanguye gute?
Murakoze cyane madamu. Jako nabitanguye ngeze mu Rwanda je nagiye ku ishuri mbika. Ama nize harimo isomo ryitwa entrepreneurship, isomo nakunze cyane. Kigisha abantu kwihangira imirimo, kigisha abantu gukora ibindi bintu byo bashigikira niyo umuntu yabakoreye umushahara. Hanyuma negera cyane umutikeri twigisha ndamusobanuza byinshi kuruta kuko n'umutici ariko arigisha mu ishuri arigisha wabyumva saa utabyumvise ukihorera mugaje naramukurikirana maze kumukurikirana tuvugana ibintu byinshi kugeza naho ashyiramo ibyo bintu byakora amasabune hanyuma bisizemo duhana porogaramu yuko azobitwigisha tumaze kurangiza kwiga ntibyakunze cyane kuko nahise mbona akazi duhereje iryo shuri ariko mbonye ahantu nabonye akazi numva itangazo rivuga ngo hariho abantu badoza kwigisha gukora amasabune ababyipfuza muzogenda aha n'aha n'aha okay mu gitondo mfata inzira njyana n'umwana wanjye w'imfura turagenda turabyiga tubyize dusanga ni bya bintu bijyanye na entrepreneurship nababwira twiga ku ishuri bakatubwira amaproduit bakatubwira n'ingene tuyavanga baratwigisha hanyuma badusha muri pratique turabikurikirana muri pratique turabirangiza tubirangije duhita twiyegeranya n'abantu twiganye tugira itsinda ry'abantu 28 dutangira kubikora turashakisha abakiriya mugabo ibyo ntibyakomeza ntibyatera imbere turasubira tugira irindi ry'abandi 10 nibyo heze nk'ameze nk'angahe dukora ntibyakomeza kubera abantu bagenda basanzara cyangwa abantu bagenda batagaragara arabizigirwa ndabyihorera mba ndabyihorera ndica ndavuga mbega nane ko nabyize nkabyiga n'abandi ubumenyi nkaba ndabufise ubwo simba ubikora noneho ntangura kubishyira mu ngiro mpamagara umwe mu twiganye mu rugo iwanjye ndamubwira imbusubire nyeretse bya ndi twiganye twakora ndashaka kubikora araza turakorana hanyuma tubona bitangiye kubyara inyungu turakora hanyuma ntangura gushakisha abakiriya gahoro gahoro nava ku kazi ngakorana na wa mwana umwana yaba ari ku ishuri nkabikora jenyine ndabona ko byangiriye ikimazi gikomeye byagiye bimfasha ugasanga icyo kintu gifite kiragufashije yamatari k'umuntu yahembwe ku mushahara amafaranga aba yaheze ugasanga biragufashije hagera mu ifunguro ry'abanyeshuri ugasanga biragufashije hanyuma rero icyo kintu nakibonye ari cyiza cyane niyo mpamvu nagikomeje n'ubu ndacagikora n'ubu mukanya mvuye kugura produit n'ubu mukanya tugiye gukora n'abana bamaze kubyiga hafi bose abana banjye basigaye babizi rero nabonye ari ikintu cy'ikimazi cyane gishobora gufasha umukenyezi ntiyicare ntarindire ngo ikintu kiriya akumva nawe ko ashoboye kandi ashobora kugira ikintu akora mu muryango cyinjiza kigafasha umuryango urakoze cyane
murakoze cyane rwose madame Josephine Namahoro namwe turabagaruka ko mukanya mutubwira idonido ry'ibija indani mu isabuni kumbure yabipfuza nabo nyine kugerageza kubigerageza kubyiga nabo nyine bashobore kubigerageza ku murongo wa telefone abanyonyi biradijwe rya Amerika batangiye guhamagara bafite ibibazo bafite ibyiyumviro duhere ku witwa Richmond uraho neza
yego ndaho
mahoro
neza
yego urakoze kwihangana gato ku murongo ijambo ni kwawe
cyane cyane kibazo nabaza nsa nk'uko nsaba ko narimbira ko nahagaze gushaka kumenya ibintu yo bakoramo ayo masabune n'ukuntu yaba bigenza
ego naje ku ijambo madame Inamahoro akubwire madame nk'uko narimbajije kumbure n'umunywanyi wacu nawe nyine yaciyumvira uko nyine hajya mwiki mu isabune bisabike
nibabwira icyo gihe ahantu twabigiye baratwigishije mugabo nuvuga muri tele bakunda kuvuga ngo baradufunyikira uwo muntu yatwigishije adufunyikiye atubwira produit zishika nkandi ariko uko iminsi yagiye irashira nanjye nagiye nongo ku bwenge menya abandi babimaze n'igihe kinini ndabegera barambara nsanga ni produit ka 10 hari zishika zitatatari yatubwiye rero kandi nagiye kuzishyiramo nabonye akarusho mbona itandukaniro cyane nuko hariho nka produit bita acide caustique ni acide igoye cyane ishobora no kuguturira ahantu ikorokeye urashobora kwimburuka inyama igatobora nk'ikirenge igashika no mu ibyo igatobora iyo ni acide igoye cyane ukora wambaye amaga rero ni acide ivanga ikiro kimwe cy'iyo aside kostiki ukakivanga na litiro zine z'amazi ukayikora ukayibika ukayishyira mu kajerekani k'amalitiro 5 ukayibika kandi ukayibika kure y'abantu kawe y'abana hariho izindi produit yitwa sulfonic nayo ni produi nayo irakira cyane mu mazuru nayo nyene ikoresha witonze akaba no yindi produi yitwa ungaro iyi safonike isa n'ubuki bw'umutsama buri concentre cyane ungaro nayo isa irera cyane hanyuma kenshi ibiro bya ungaro n'ibiro bya safonike urabinganisha kuba ungaro ukayivanga n'umunyu ukayivanga n'amazi ukabivanga hanyuma ukavanga na ife ife ya indi tuzi nyine ijya y'intabire iyo iri muri za dini zitatu nababwira ubu ntari yatubwiye nagiye kwihugura mu nyuma nkamenya hanyuma ukavanga ukavanga gushikaho bigenda kumera nk'ubuyi bwa kawunga iyo ungaro n'umunyu na ife n'amazi none waje kwivanga ukabishyira mu kintu kinini ugaca uvanga na safonike ya acide kotike uza kwishyiramo mu nyuma ariho n'utundi tuntu twinshi twe tunabwiye nize mu nyuma duto duto genda urashyiramo hakabamo na parfait hakabamo n'agakurere ujyanye n'abakiriya bakurere bashaka ukabivanga hamwe ukabipfundikira bwe ngo urufuro ze kubanza ruhere ukabona kuyishyira mu bikoresho byawe ari utubido twiritira amaritiro atanu amaritiro mirongo ibiri ku ijerekani nini bivanye n'ibyo abakiriya bawe bipfunze murakoze cyane
murakoze murakoze reka tubananye ku murongo wa telefone hariho Nestor Nyandwi Nestor uraho neza
amahoro neza
amahoro cyane
eko
ikibazo cyangwa icyumviro kuri aba batumire bacu
jewe nagira ubanza wanda mu kizo batumire
yego barakumva
hanyuma nagira nshime imigambi yabo n'ibyiyumviro byabo ukungene babyiyumviriye hanyuma bakiyumvira gushyira mu ngiro ibikorwa
muri ibi bibiri none ganesto bakumvise ego duhuga ku ijambo ndakubaza urangije bandanya ndakubaza urangije komeza
mbanje guhagara kugira ngo twumvikane neza
yego byaba byiza kugira ngo ntuhavugonga
ukuboko kumwe kufashe telefone ukundi kubakopfora
oya hagarara hama ubaze akabazo
mbo nagira mbaze rero abo batumire bitwi rya Amerika abo bakenyezi
yego
twumva ko imirimo myiza kandi imirimo numva iriko iratera ijya imbere duhereye kuba mu Burundi aho ahingura umwavu mu bijyanye nokuba nk'ibintu biva mu bantu
yego
ategekanye iki kuzobigeza ku ngo zose ziri mu Burundi kugira ngo kumbure ubwo bwenge bwiwe buzogira umusaruro mwinshi mu banyagihugu kugira ngo bigire ikimazi abanyagihugu baronke ibyo bafungura barose ibyo bafumbiza ibyo baba bateye
yego
ni cyo kimwe n'uwo mu Rwanda nawe nyine ni nicyo kibazo mbagize kuri uwo mu Burundi murakoze cyane
murakoze Jean Mugisha murantunga Nestor niwe turi kumwe urakoze cyane kandi utware neza ushike amahoro urakoze ego nkuko mwari muvyumvise abanywanyi barashaka kumenya niba ubu bumenyi mufise mushobora kubusangiza abandi ntere igitega Marianne ko ubu buhinga twumva ufise buhanitse cyane kandi umwimbu ni mwinshi umaze kubona urabyishimiye none hari abantu mu kibano ufasha kugira ngo nabo nyine bige ubu buhinga wize Senac yakwigishije numva Maria uri kumwe n'abantu babwira bakwihanganira karuru ni kenshi ariko narimbajije nti mu kibano uragerageza gufasha abandi kwiga ubwo buhinga wize ego mwanyumvise narimbajije nti ubuhinga mufise muragerageza kubwiza abandi ego
nabagiye kena imvura ari nyinshi cyane ariko numvise uwo mwanya yari ku murongo yariko aravuga ati mbega umuntu yabategekanye iki mu ntumbero yo kugwiza uwo mwavu
ego hama kwigisha abandi uwo mwuga ukugira ifumbire.
Murakoze cyane. Nuko vuga jewe icyantegeka nategeka njera ariko kiri mu ntumbero yanjye. Nuko utwo tuzu twagwirira ahantu hose hashoboka. Abantu umuntu wese yumva neza umugambi arahawe ikaze na karibu kuza kuraba iyo nyubako kugira ngo ayirabe arabe iyo fumbire arabe n'imirima hanyuma nkendamuha urutonde rw'ibikenewe n'uburyo bimaranye amaze kubyakira abone kuza kwegeranya ibyo bikoresho hanyuma nanjye nze kumufasha mu kumwubakira rero iyo ntumbero yanjye ndabona ko iriko irajya mu ngiro kubera ko hari intara maze kujyamwo n'intara ya Bururi mperukayo narubake ayo mahinguriro utwo tuzu dutatu narongeye ubonaho ngomba naramye mu ntara y'Cibitoki kuza guhimiriza abenegihugu ibijyanye nako kamaro k'iyo fumbire naho nyene mu minsi nzogenda kubaka ahandi naho nyene ngomba kuzajya ni mu ntara ya Muyinga hose ni mu ntumbero yuko uwo mugambi wokwira mu benegihugu benshi bashoboka hanyuma utwo tuzu ayo mahinguriro akagwira kugira ngo turone umwavu mwinshi mwiza kandi mwinshi w'akanovera ufingira isi wa mururazi kandi tugakingira isi yacu gutabagurwa ahari ako kazu isuku n'isukura rero yiyongera mu kibano ndetse n'ubutunzi bukiyongera mu miryango ku buryo umuryango ugizwe n'abantu batatu ako kazu gashobora kwinjiza amafaranga angana n'ibihumbi amajyana indwi na mirongo umunani ku mwaka biturutse muri uwo mwavu duhingura uva mu muntu ego rero jye ndi ku kizi n'izindi ntara zose ndumva abantu baguma barampamagara barambwira ko umugambi bawukunze nukuri jye ndi ku kizi bibaye ngombwa umuntu abona wese yumva abikeneye kariho kandi kazari isanze arashobora kundondera ku iyi nimero 62 ubusa 8 62 60 cyangwa akandondera kuri WhatsApp 71 392 169 rero umwanya wose ategereza kuntora hanyuma tukayaga kamwe aho ndamutegerera nkamutegera haribo kandi kaje muri sana kimaravuga buhinga ko guhingura amazu kiko ndiva mu rwanda ukandi kumwavu mwiza kandi wakanabwira ukuzaba isi yacu kandi harimo n'ubuhinga ariko bwo gukingira igifungo cy'amazi
ego buhinga ego turakumva nuko aga telefone kare gatanguye kugorana ariko twakumvise neza cyane nizere ko kandi na nimero zawe za telefone bazumvise bazironse wavuze ati abantu benshi barakurondera kandi bakakuronka kandi bakaronka ubwo bumenyi ufise uti uri ku kivi nibyo koko kuko n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye twumvise ko mu minsi yahera yabahaye imfashanyo kugira ngo abatere intege twumvise ko mwaronse hafi miliyoni zishika 20 z'ukubandanya uwo mugambi wanyu nibyo
yego cyane nk'icyubahiro umukuru w'ubutegetsi cyangwa se uburundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yarafashe mu mugongo kugira ngo umugambi waguke ni by'ukuri yarabahe miliyoni 20 kugira ngo mbandane n'umugambi
ni byiza cyane agatelefone kariko karajamwo akaruru tugira tugukure ku murongo twongere tukugarure hama twizere ko biza gusubira kumvikana neza muravyumvise ko umukenyezi Maria ndinze menshi ari ku kivi koko nkuko Nestor yarabibajije ati mbega murashikana ubwo bumenyi mu bandi yavuze ati yaragiye Bururi yaragenda mu Kirundo yifuza kuzoje mu Yinga ari ku kivi koko madame n'amahoro Jocelyne ngaho mu Rwanda harabo boba barakwegere nabo nyine bavuga bati nyigisha ibyo wize nyereka ongene uvanga ubu buhinga bwo kugira isabuni bimeze gute mu kibano naho nyene ari abantu uri kurafasha kugira ngo bamenye ubwo buhinga bwo gukora isabuni
murakoze cyane kuri icyo kibazo madame abisanzwe urazi ko bacira cy'umugani ngo ububanza nibo bandurugiwe nshobora kubwira abantu ngo jene ari ibintu nibi nibi ndabizi muze ndabafashe ndabigisha ariko uwikwegereye akakubaza ntushobora kureka kumwigisha hariho nk'abajene jene nabyigishije bimaze gufasha umuntu akagomba gusa nuko atagira umutahe nuko atagira ibikoresho bikwiye ariko unyegereye ntabwo nareka kukwigisha kuko ubwenge burarahugwa na jumba kuna burahuye kubandi nta kibazo cyo kwigisha umuntu anyegereye cyangwa budget bigenda gute bigenda gute nkerekeza kugahugura ama produits nkereka babivanga gute nta muntu nureka gufasha
ego none kumbure namwe akanimero kanyu bo baronka ko canke urubuga muri ko bo baronka ko kugira ngo babarondere mubafashe kumbure davyo nyene n'umwuga mu wundi ushaka kwigisha abandi ukosangura biciye mu mafaranga naho nyene
ehe none se uyatwigishije gira uyatwigishije kubuntu yatwigishije ku mafaranga koko twarayamuhaye
ego none bo batora hehe kugira ngo umufashe abandi
ehe numero yanje ni nyene nana mwandonde yeko
Ego iki he?
Komo tageze ho mutsinde imbogamizi mufise ni zihe? Ili fashi iki kuza kugera he?
Cyane gose kiganiro kiracabandanye turacafise iminota 30 muratubwira byinshi byo muri ko muracamwe kuko turazi ko nta rugendo rutagiramwo imbogamizi intambanyi n'ibyo cyane gose. Ego reka kumbure tubanze twakire umunywanyi w'ishuri rya Amerika ku murongo arindiriye Jean Mugisha afise ikibazo cyangwa icyumviro. Jean ikaze neza.
Ni wone neza.
Ego namwe.
Natwe namahoro n'ukuri turashima. Abandi kumwe namwe muri ikiganiro nabonye tuzitanze ikiganiro naba kumwe bashoboye gutera intambwe mu bikorwa bishimishije. Cyane cyane ndi mu Burundi mu gusoma kizi wo mu ntara zitega shoboye gutera intambwe ikomeye ndetse no mu iterambere ry'igihugu turimo mu ntambara turimo muri iki gihe. Iyo ndi mu mugwi w'ugwaruka isanzwe ni kubitera mu bijyanye no kumenyesha amakuru mu biko birakwira bigatera cyane ibintu bijyanye n'uburimi kurwanya inzara tugwa cyane cyane mu Burundi. Niyo numvise arawumvise umukenyezi ndabanyiterese rwose nawe nuko numva nunga ni umukenyezi umwe mu bakenyezi b'abarundi baba bari ku kizi kandi bashoboye gushaka ku ntambwe iteye igomwe inashimishije. Rero jyewe kaka n'akabazo gatoyi sinzi ko yoba hari ibinyamakuru navyo gushika kugira ubwo bumenyi bwiwe bushobore bumenyekana ahatandukanye kuko ubu uyu nazi abarundi bari ku kigini benshi mugurandi umwimbo waza muke kujyanye n'ifumbire bijyanye n'ukuntu twe abantu benshi usanga baduha amaso kuri iyi mitango izoza ifumbire ifumbire uba usanga ibi cyararenze cyangwa akanyikagizi nabakindaga kugizi sinzire ko hoba hari ibisaka byo kumenyesha amakuru kugira ngo cyangwa hoba hari umugwi amaze gukorana nawo wowe uri mu gihugu kugira ngo ashobore kugomenya ushobore kwira igihugu cyose uretse yuko hari uwo murongera nk'uko mu mbisi yatanze imimero akagenda akagenda uko mwagiye umuntu umwe ntashobora gukwira hose nicyo nagomba se nimubaza ikindi nacyo ni kwenda mushimira arumva ahubwo no mutera intege aba nara noneho nizo ngiye kumurongera tuzovugana bya gute.
Ego nivyo cyane koko yavuze ko ari ku kivi akumbure turamubaza bimenyesha makuru bishobora kuza kugira ngo bitangaze makuru ivyo ari karakora hama kandi subira inyuma gato Jean waruvuze ati muri mu ntambara no kuvuga mu ntambara z'ubutunzi cyangwa intambara zihe sinari numvise neza
yayiterambere cyane cyane biboneka cyane yuko iyo gucuruzi boneka nenga hari inzara ntambara na vuge
ego ego neza cyane ariko kandi numva uduhamagaye uri muri Zambia. Muri Zambia ni ibintu nk'ibi inye muravyumva ubuhinga nk'ubu muraronka ubumenyi nk'ubu kumbure mu kibano cyane.
Okay, jewe muri Zambia ndiko ndahamanikije cy'imyaka ikwibine nibyo nashoboye guca mu bisata bitandukanye mu bigo by'abashinwa bitandukanye bifasha abantu guhingura icyo bita guhingura ibifungurwa nubwo ni nka indisi ya gwayimanteri no muri bijanye n'ubuhinga bw'ibyo kurima n'ibyo mu bintu cyuko twafashanye n'abari mu Burundi mu Burundi ukwiragiza ufasha abarimyi n'ibindi n'ibindi wabo kugira ngo bawike ibyo kwiriye apandi n'ibindi bishobora kuboneka iki gihe usanga muri sede y'indi nta wari ibyo kubera abantu batashoboye kumenya uko bawushingura duhereye ku rwego rwo hasi no rwego rw'abanyagihugu bato bato ku rwego rwo hasi fate ku banyagihugu bato bato mu cyaro.
Ego, urakoze cyane Jean Mugisha, nkawe muri Zambia, turagushimiye ku bibazo n'ibyumviro byawe. Ego, kumbure ngaruke kuri Maria abishyira ikibazo cyanyu. Maria, ndumva ko agatelefone kagarutse ku murongo, nizere ko imvura yagabanutse, mushobora kutwumva neza. Jean Mugisha abajije ati mbega hari ibinyamakuru bigushikira kugira ngo bitangaze amakuru y'ibyo muri ko murakora? Muncamake ndumva ari vyere karabaza. Hallo Maria, turi kumwe? Maria uri ku murongo? Ndakeka Maria atari karanyumva.
Aha.
Go Maria, muratwumvise? Narimbajije Jean.
Ndabumva na jewe boke boke. Subira kandi mudaza kajiwe ko kana babwiye ko nta tari kwa arumbekana kubera kirere.
Cyane gose. Jean Mugisha yabajije ko niba hari ibinyamakuru abiza kugira ngo bimenye amakuru yawe n'ivyo uri kurakora bayatangaze. Hari ibinyamakuru bibegera kugira ngo kumbure bimenyekanishe ibikorwa murimo.
Alo?
Ego, yavuze muranyumvise?
Alo?
Wi Maria, ndakumva jewe. Telefone iracitse kuri Maria.
Narankana doze yegire kuko nabwe ko kubera imva z'ikirere. Nukuri nakumvikana n'ikibazo.
Ego, ubu naho uranyumva? Narimbajije ikibazo cya Jean ati ibimenyesha makuru byo babibegera kugira ngo bimenyekanishe bitangaze ibyo bikorwa by'iterambere muri kumuragerageza gukora mu kibano n'ahandi, bamenyekanishe n'uwo mugambi n'ibikorwa murimo.
Nkaba numvise ibikerike cyane, ariko ndumvise ibijyanye n'uko kumbe muba hari ntambara ko nk'ibimenyesha makuru byamenyekanisha umugambi wanjye ngira ngo sinihene.
Ego, nibyo nyene?
Ego, no kuvuga hamwe nk'abanyamakuru cyangwa ufite ikindi kintu cyose ashobora gufasha kugira umugambi wanjye umenyekane kuruta, yoba akoze cyane. Kuko nanjye ntumbero yanjye ya kure ni yuko umugambi wanjye wokwera mu gihugu cyose cy'u Burundi kugira ngo ijya ngorane yuko umwavu ashobora gukeha umurimyi ntari maherekeza yakakurima hose umwavu akamukehana ijya ngorane igabanuke, dufashe natwe dufashe twifashije dufashe twifashije nk'abifasha nyene umugambi waguke umwavu ugwire hanyuma twongereze akanovera k'isi dukengere isi yacu gutabagogwa twongereze isuku n'isukura mu kibano kandi twongere turwanye ubukarihe bw'isi hanyuma tugeze umwimbo ube mwinshi haboneke ibyo dufungura haboneke n'amasesekara dusagurire isoko kugira ngo dutange amakoni n'amatagisi hanyuma ikigega cya komine nacyo kibombose yateze yorohejwe no kurangurira imigambi yemerera abenegihugu kuko amakoni n'amatagisi ari iterambere rituvako rikatugaruka. Rero jewe n'ukuri wagira icyo yafasha yaba itari ikinyamakuru cyangwa ibiganiro nk'ibi, n'ukuri Imana yobikoze cyane. Mbaye ndashima kuba wese azakora icyo cyumviro cyo kumfasha kumenyekanisha umugambi kuruta ugeze ubu. Murakoze.
Nibyo cyane, n'ukuri ndizera ko uteye akamu bakumvise kuko turumva ko na komini irakwishimiye ku bikorwa urimo. Hama reka mbanze nakire Tuyisenge, hama turagaruka mu Rwanda naho nyene Madame Jocelyne atubwire ibijanye no kumenyekanisha iki gikorwa ciwe, kugurisha amasabuni, agurisha hehe, n'ibindi byinshi bijanye n'igurishwa ry'amasabuni. Tuyisenge Jean d'Amour, uraho neza?
Muraho neza cyane.
Ego, turashimye.
nanye ndishimye cyane kuba mumanya mumaya kanya ku ijwi rya Amerika.
Kazi neza.
Ikintu cya mbere nshima cyane ndashima abo ba mama babashije kwiteza imbere, yabungu tunganya ibintu by'amafumbire niba nabyumvise neza.
Yego.
Ndetse n'uri mu Rwanda utunganya ibintu by'amasabune, n'abagore babashije gutera intambwe. Mbona ko umubare munini w'abagore muri iyi minsi udashobora gutera intambwe nk'iyo ngiyo, bitewe hari n'uko bamwe bakitinya, bakaba bakabaye urugero ku bandi bamama bari hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Ubona basa naho amaso yabo bayateze ku bagabo. Muri make ni ukubashimira mbere na mbere. Ikindi nabaza nk'uwo Joseline uri mu Rwanda, ese isabune akora zitwa ngo iki? Abenshi dukora umurimo w'ubucuruzi, twaba twajya no kumurangurira, akorera hehe? Aduha informasiyo kugira ngo tubashe kumenya ibicuruzwa bye, bityo tubashe kuba twanamugana umumama witeje imbere
cyane rwose. Reka kumbura cagira ko ku ijambo madame n'amahoro abagurisha abadandaza barashaka kumenya ko buza kukurangurira ko. Madame Jocelyne
hanyuma korera ikabuga muri Rusororo ni Kabuga, hanyuma nk'uko telefone nadutanze tuba dufite n'amayitiketi ari kuza telefone, mwebwe ngombe telefone yanyu canke mukazampamagara tukavugana mukaturangurira ko n'abandi barabikora, tumaze kubona abakiriya babikora gutyo. Murakoze cane.
Murakoze. Turaza gufata ku murongo wa telefone kumbure ikiganiro kirangiye. Tuyisenge tumuhuze nawe. Tuyisenge nimero za madame Jocelyne yari yazitanze ni 78 31 29 349. Sabuni yiwe yitwa Ejo Heza. Ejo Heza murashobora kuyibona ku rubuga rwacu rwa Facebook, aho twashize isanamu. Ariko kandi muraza kuganira byinshi mumaze guhura mukavugana, mukamurangurira, mukamushorera. Ego tubandanye ku murongo wa telefone abandi bifuza kubaza gushikiriza ibyumviro. Ibitoki, ibitoki uraho neza? Ego duzijwi, kaze neza mu kiganiro. Ego ko mwabona na amasomo yandi ukahishikira ukamumenya mukamenyana kumbure ukamushorera cyangwa ukamenya ingene bakora amasabuni. Madame Jocelyne ati muherereye hehe i Kigali?
Soro hama bikabuga, kandi umuntu afite nimero ya telefone ubundi address ibikwiye. Afise programa yo kuza no muorienta akangeraho.
Ego urumva telefone ni izo murashaka kuvugana, haba kuri WhatsApp cyangwa kuri nimero isanzwe madame Inamahoro Jocelyne arabiteze. Murakoze cyane. Reka kumbure tubandanye ku murongo wa telefone ahama umurongo wa telefone ndabwiye ko umutumire avuye ko, ariko tugaruke ku batumire. Mfaso ni Maria, turacari kumwe ku murongo. Duhere ku mbogamizi nk'uko madame Jocelyne yabivuze, intambanyi muhura nazo mu bikorwa byanyu turumva ko ari ubuhinga buhanitse busaba kwihangana, busaba umwanya, busaba byinshi. Intambanyi kumbure muba muhura nazo nizihe, muzitunganya gute?
Mumugambi ntiyegera habara intambamyi. Ubwa mbere hoho umumugambi wanjye ugitangura
harabaye intambamyi zo zijyanye no kumvisha abenegihugu ababanye ikibano yuko uwo mwavu ari umwavu koko aho ubwa mbere mu kuwufumbiza cyane cyane uturuka ku mwanda mutoya ko ari watanguye kuboneka natanguye nkagenda nkawufumbiza ari mu ijoro nicura rero nti abajya kumva akamawate kuko ku bisanzwe umwavu uturuka ku mwanda mutoya uri n'akantu k'akamoto kameze nk'akabangamye rero icyo gihe naratanguye ndagenda ndawufumbiza ndawufumbiza ahantu hampande y'ibarabara ariko ari mu rucagu cyago kama ababanyi bamaze kubona ingene uwo murima utagase nibo baciye batangura kumbaza ati mbega none iyi ni ya fumbire nyene uhihingurira ntego cyane urumva nk'aho haratanguye haraba intambamyi ingene ndabyumvisha ababanyi n'ikibano kugira ngo batangure bakunde uwo mwavu iyindi ntambamyi navuga ntiyarahabaye kandi yoyo n'ubu irabandanya ni intambamyi ijyanye n'uburyo iryo hinguriro ryubakwako yewe mu rugo iwanjye iryo hinguriro uyu mwaka ugira kane ndarikoresha nababwiye ko naryubakishije ku mafaranga angana n'ibihumbi amajana ane na mirongo umunani n'indwi n'amafaranga amajana atanu ariko gushika uno munsi rigeze hagati y'ibihumbi amajana icyenda na mirongo itanu n'umuriyoni rero murumva nk'iyo ni intambamyi ku mwenegihugu muto muto mwirimizi ayo mafaranga murumva yuko ari amafaranga nyine aduze ari ku giciro gikomeye ariko rero icyo igituma jyewe ngumane icyizere ni uko ayo mafaranga angana uko nyine ni ukuvuga bivanye n'abantu bari mu rugo ni ukuvuga ushobora kukubakisha ku miliyoni ufite abantu batandatu mu rugo ni ukuvuga ku mwaka ucuronka umuriyoni n'inusu urenga ni ukuvuga rero tubirabye nk'iyo n'intambamyi yuko ibikoresho dukoresha bibandanya biduga isima amaferabeto eka n'ibindi n'ibindi n'amabuye ndetse anayo akaduga kubera mubona bayatuzanira igitoro kiraduga nabo bakatuduza amabeye iyo nuvuga ko ari intambamyi rero ahanini naho izo ntambamyi zihari naho izo ntambamyi zihari saba icyo saba nuko kira murimyi wese ahari yo kwiyumva akumva ati uyu mugambi ni uwanjye niwushyigikira mu burimyi bwanjye maze akazaregeranya uburyo yegeranya igikoresho kimwe kimwe ushyize ibikoresho bigakwira tugaheza tukagwiza ayo mahinguriro ikindi cyiza cy'iryo hinguriro ni ukuvuga aho ryubatse ntirihera nubaho ndi imba nubatse iryo hinguriro ni ukuvuga n'umwuzukuru n'umwuzukuruza babandanije baza kuhaba bazoguma bakoresha iryo hinguriro icyo ni icyiza ni ukuvuga icyiza cyaryo kiruta intambamyi ziri mu iyubakwa ry'iryo hinguriro rero muri rusange intambamyi ntizibura murumva ko uburyo ari kirenga ku murimyi muto muto ariko rero ahanini ni uko umuntu yakugurura amaso aho kubona ikigiri cy'amafaranga ahubwo akabona ineza iri kuri iyo fumbire rero muri rusange izo nizo ntambamyi navuga ko nabonye mu mugambi wanjye murakoze
cyane birumvikana hama mu rwanda madame n'amahoro mweho intambamyi nk'uko mwari mwazivuze zirahari n'izihe
intambamyi zirahari kuko urumva iri kurakora ibintu bikoresha amaboko bigutwara umwanya munini hanyuma ntushobora gukora byinshi nk'uko ubyifuza rero umuntu arose uburyo akagira uruganda agatanga gukoresha nk'amashini byogabanura umwanya kandi bigatuma uproduza n'amaproduwi menshi kandi umaze guproduza menshi urahaguka nyine ugashaka amasoko menshi kuba umaze gutera imbere intambamyi ni uburyo ariko uburyo bw'isunuriye bukigirwa imbere umuntu yogira uruganda rufadika hanyuma n'amasoko agatuma yiyagura kuko iyo ikintu kimaze kuba kinini kaba cyiza ubwacu kirivuga
yego kumbure kuri mwebwe mwavuze ko ibyo mukoresha akenshi usanga kumbure biva hanze y'igihugu harimo amaside harimo ibintu shimike byo nabyo nibyo wari biri intambamyi kugira ngo muvyinjize mu gihugu mu bironke mu mwanya muvyifurize.
Oya, ntidushaka kubibura na gato, ahubwo byagiye biduga cyane. Byagiye biduga cyane nk'ikiro cya produit igihe ndabitangura kubikora haize imyaka imwe. Ikiro kimwe cagurwa 1500, ubu kigurwa 3,800, 900. Urumva rero haba haraduze ko amafaranga menshi cyane, kandi nawe uhagiye gukora udacu uyazamura ngo aduge uko kuko bitakunda kuronka amasoko. Ni intamba, ariko biradimba bikaboneka, ntibigeze bibura ngo tubibure rwose, byarazimbye ariko bigoma biboneka.
Biva mu bihe bihugu?
Hari byinshi biva muri Uganda, muri Kenya biriyo. Ariko turabirangura nyabugogo biraduze, hari amashopu abicuruza biba bihari byinshi.
Ego, ku murongo wa telefone turafise n'uwitwa Simoni. Simoni, uraho neza? Turi kumwe ku murongo wa telefone. Simoni, Simoni aka
telefone. Simoni, ndi muri Malawi.
Ego, muri Malawi. Simoni, uraho neza?
Ego, tumeze neza. Nakabanisha n'ikiganiro cyiza, maze kubona abatezi bari kurangura byatumye nifuza kugira akantu abaza. Academic background yabo, mbese amashuri bize angana iki? Kuko numvise basa nk'aho amashuri atari ikirenga. Nkibaza nti ese burya amaleta yacu ntarwigisha ibintu bitari ngombwa, kumbure ibintu biri ngombwa, tu ugasanga bavuza menshi uzi ntacyo vale sosiyete. Rero numva bishoboye, ariko kumenya ngo dutumire abajejwe etikasho mu bihugu byacu, tukabaza niba kuko hatarageze ko duhindura ikigwa ku mashuri, kuko biratangaje kuva umuntu muto yabiganiye abantu baminuje mu mashuri kubura uko bidufite akamaro. Murakoze cyane.
Murakoze namwe Jean Pierre ngaho muri Malawi. Simone muri Malawi. Reka nakire na Jean Pierre. Jean Pierre, turi kumwe ku murongo.
Murakoze cyane kubya Amerika ku makanya.
Ego,
bumperereye mu Rwanda aho bita i Nyamagabe. Icyo nakwibaza ko umudamu ukora amasabune, nakwibaza niba wenda mu gihe nk'umuntu yaba aje akamwigisha, wenda ko bidasaba mu gihe wenda yaba agiye yaba amaze kwiga, wenda bidasaba igishoro gihagije kugira ngo nawe ashinge uruganda rwe akaba yatangira bizinesi na.
Ego, ndagaruka kuri icyo kibazo cyawe mu kanya ku madame Jasmine abishure. Reka mbanze ngaruke ku kibazo cya Simone muri Malawi, aho yahaba yagaruye ikibazo cyerekeye inyigisho zitangwa mu mashure asanzwe. Kumbure Maria atubwire amashuri afise nangahe niyo atacu bimutwaye, kuko mushingantahe Simone avuga ati kuko uko abibona wewe nuko mu mashuri biriko bariko biza ibintu bitariko biraha akamaro bimwe bimwe mu byo biza, simvuga ibyo byose, ariko bimwe mu byo biza ntibiriko birinjiza inyishu cyanke ubuzima abantu bifuza bashoboye kwiga nk'ibyo muriko muriyigisha cyanke ibyo mwize barashobora kuronka ubuzima. Maria, mwebwe mubona nk'abari mu mashuri ari kintu bobandanya kumbure ko babona benshi batari ko bararonka ubuzi, ariko bakaza kwiga uwo mwuga wawe ntibohatorera umushahara ukwiye, wowe ubona gute kubyo Simone yavuze bijyanye n'amashuri atari karatanga ibikenewe kugira ngo umuntu yiteze imbere?
Mwanyumvise? Muriko mumbaza ibijyanye nuko ati mu mashuri wo kurikirana uyu mwuga
ntiyo hatorera?
Ego,
ndakumva. Ego,
ni ukuvuga uyu mwuga wo guhingura umwavu w'ikirundi uva mu muntu, habaye umuntu yavuga ati jewe by'ukuri nkeneye kuba umuremyi, kuko tubiraje umwuga w'uburimyi ni umwuga ukenera byangombwa. ibyangombwa rero nyamukuru mwumva ko ari uwo mwavu ni ukuvuga nko mu gisata cy'uburimyi bigishije guhingura uyo mwavu uva mu muntu koba akarusho kuko igituma koba akarusho ni ukuvuga turazi ibyo tuwuhinguramo n'ibintu tutaha agaciro n'ibintu tutabihinguye dusanzaza mbere bikaba imyanda rero byiza byohingurwa bikaba umwavu kuko n'umwavu w'akanovera ni ukuvuga umuntu akoresheje uwo mwavu nicyakimenye ntongoma ngaruka ko arimbura bishimishije nababwiye ko umwimbu wiyongera inshuro ku yindi ni ukuvuga nk'ahantu umuntu yahora yimbura ikirigana cy'ibiharage ubu ndahimbura ibiro amajyana abiri hagati y'amajyana abiri n'amajyana abiri na mirongo ibiri murumva ko harimo n'ubuhinga bwo kunoza ibisirikiye mu kugeza uwo mwavu rero nta cyatsi mu muntu adatera intambwe kuko wadakoresheje nawo arawudandaza nk'ubugewe ngurisha ikiro cy'umwavu uturuka ku manda mukuru ari watsinda inzara ndakigurisha igihumbi n'amajyana abiri hanyuma uturuka ku manda mutoya ari wogehora iritiro nkayigurisha igihumbi murumva yuko by'ukuri uwo muntu yakurikirana uwo mwuga wanjye niyo kwidoga na gato iterambere ryoguma ryiyongera yoronka agafaranga n'abandi bashaka umwavu bakawuronka biciye ku bwo buhinga bw'uyo muntu akongera hakaboneka umwimbu mwiza akaronka wafungurira umuryango n'uwasagurira isoko kugira ngo atange n'ikore hanyuma n'ikigega cya komine kiromboke ni ukuri uwakurikirana uwo mwavu ntiyokwidoga
na gato ego nibyo koko kumbure abariko bariyumvira icyo bofata nk'umwuga iki ni kimwe mu byo bakwiyumvira hama tujye mu Rwanda kuri icyo kibazo nyine turi ko turasozera ikiganiro Jean Pierre yabaje ati mbega urabigiramo ubudandaji bwa cyane hama kuri icyo cerekeye umuntu yuko yogenda agafata umwuga nk'uwo akaba ari we yikorera yiyigira ntiyovamo ikintu ntiyotera imbere
murakoze cyane kuri icyo kibazo mu bisanzwe hariho ibintu biza byaranobwa byarenganye cyane bikadufite ingufu cyane aho umuntu yiga akavuga ngo jewe mfite lisanse muri iki kintu ngo mfite metirize muri iki kintu ngo nshake ibyo ntunga nzaronka akazi mu biro ngende nicare nyobore ngire uku n'uku n'uku ibyo n'ibintu byarenganye numva umenga ahubwo entrepreneurship yoba isomo bokwiga ahantu hose mu bigo hose umuntu akuguruka bisaba kuga no kuguruka mu bwonko ubundi ni ukuguruka mu bwonko kuvuga ikintu cyose nagikora kikantunga kikambesha cyangwa kikamfasha kikanyuguza kikanyigiza imbere kuko umaze gutangura akantu gatoya urashobora kunguka ugatera imbere uko mumaze kutuganiriza tubabwira imbogamizi twagize n'iki nk'ubu hagize ikivamo umuntu agashinga uruganda none se wumve ejo umuntu atakoresha abakozi
ego akanya katubanye gato cyane ni ukuri turabashimiye cyane rwose
baguhaye akazi nawe uragenda ntuca wicara ugashuka ukakanura ukabibona
umwanya uraduheranye ariko turabashimiye cyane dufata akanya kubashimira madame Inamahoro Jocelyne ngaho mu Rwanda adandaza kandi agakora n'amasabuni na Maria Ndinze Menshi mu Burundi umwirimizi akora umwavu kijyambere murakoze cyane rwose namwe mwenyine banywanye bijwi rya Amerika misi yose na Nadia tayamfashije mu buhinga bw'ibyuma mwari kumwe na aho yanitanga ishaka
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona